abitabye iyo myerekano bari bagizwe na bamwe mu bategetsi abahurikiye mu migambwe mu mashirahamwe yigenga abanyagihugu bavuye mu mihinga itandukanye y'igisagara cha Bujumbura n'abunguruza abantu ku makinga ivyandiko bari bitwaje nta kindi vyavuga atari kuyamiriza amashirahamwe mva makungu ajejwe gateka kazi na muntu nk'uko umwe mu bari muri iyo myerekano yabivuze
turiyamirije raporo z'ibinyoma nirene ntanya z'amashirahamwe Human Rights Watch na FIDH Orifad hamwe nina mashinga mateka y'ibihugu bya Buraya ku gihugu cyacu iryo remenanya rero twebwe abanyagisagara turagiye mirije
urongoye komine mukaza ahabereye iyo myerekano yashimiye abayitavye Desire Mazimpaka yasiguye ko kubona abanyagisagara baje ari benshi kwiyamiriza ibyegeranyo bityo z'igihugu ariko imenyamenya ko bashigikiye leta y'u Burundi
iki ni kimenyetso cyuko abanyagisagara ibi batuvuga ko n'ukuri mwerekana ku mutima kwizo bintu ari remenanya ari binyoma jamba yubusa ari binyoma tawo bifatiye bitagirisha ingiro kandi abanda bakengurukiye neza mwese bimwe vy'umutima kuko mushigikira ingendo leta yafashe yuko amashira hamwe yose ataca mayi igihugu agenda vuga ibinyoma bitarivyo kandi yatanze amaraporo atariyo asanzwe yarafashe n'inzira ya politike agafatirwa ingingo yo kuyahagarika
Ijambo rya leta y'u Burundi mu gisagara cha Bujumbura yashikirijwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu Terensio Ntahiraja yashikirije ko leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma ibiherutse gushikirizwa n'umurwi wa ONU ujejwe gateka kazi na muntu ko mu Burundi havugwa ihonyangwa rikabije y'agateka kazi na muntu
uwo munsi twazutse kwiyamiriza ubwa mbere raporo cyangwa itangazo ryashikirijwe n'akagwe k'abahinga ba ONU aho banditse mu rwandiko rwabo hari kuri wa mbere igihe cya gatandatu ruhuhuma uwo mwaka nyine bandika bavuga yuko mu Burundi agasaba katira mu rukariko karaho nyangwa iba yaguye atakigenda baravuga yuko amashyirahamwe ariko aratotezwa amerewe nabi nabo muri abagize ariko amashyirahamwe atandukanye ingere bitegeye mu rugendo tubakomera amashyi kuko ibyo n'ibinyoma
ikindi ciyamirijwe muri iryo tangazo niberutse gushikirizwa n'ishyirahamwe OCHA rivuga ko mu Burundi buri munsi hahunga abantu amajana atanu kubera gutotezwa uwo mutegetsi w'umubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu naha avuga ko ari kinyoma kiza cabeshujwe n'iryo shyirahamwe ryagishikirije
hariho amakuru avuga yuko ku munsi hahunga abantu amajana atanu ayo makuru agacavuga yuko uwo mwaka uzohera ngo hamaze guhunga inusu y'umuriyoni w'abarundi kandi ko barahunga kubera gutotezwa agatira mu rukariko karaho nyangwa bafashwe nabi bafungwa abandi bakubitwa ivyo binyoma turavyiyamirije ayo makuru rero bavuga yuko ishyirahamwe OCHA ariryo ryashikirije ariko ubu tuvugana iryo shyirahamwe rije gusohora itangazo ry'ukwemeza yuko ayo makuru itayemera ko ariyo yuko ari vya binyamakuru vyamaze kwiragiza amakuru atariyo ko badashingira intaye ayo makuru aho tukaba tubashimiye kuko babaye muri bake bemera ko ivyo bintu batabishiye kandi yemeranya atarivyo bobo ngo bahamagariwe gufasha abantu
iyo myerekano yo kuyamiriza icegeranyo c'umugwi wa ONU ujejwe gateka kazi na muntu yatunganijwe mu makomine yose ageze igihugu c'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umwunganirizi mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.